This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya America ikiganiro cyo munsi mugiye kwishikirizwa na Frederic Nkundikije tukaba twatumiye rero umuhinga mu byereke sinema mu Burundi ari kirangiranwa cyane rwose yamenyekanye ubwa mbere na mbere kuhera umuziki akamenyekana kandi no kuhera yakoze ibintu bihambaye cyane rwose mu byereke ama sinema uyu mushyira ntakaba ari Leonce Ngabo mwaramutse neza Leonce Ngabo
mwaramutse bwana Fredy
turi kumwe kandi n'undi mushyantahe Jean Paul Rwitanaga nawe nyine akurikirana cyane rwose ibikorwa birangurwa n'umushyantahe Ngabo Leonce haba mu byerekeye muziki canke haba mu byerekeye amasinema mwaramutse neza Jean Paul
mwaramutse Fredy nabo turi kumwe
turi kumwe kandi n'umushyantahe yitwa Landry Mugisha akaba ajejwe ibyerekeye guhanahana amakuru mu byerekeye utegura iyo sabukuru ya gatandatu Festicab mwaramutse namwe mushyanahe Mugisha Landry
ndabahaye mwaramutse
ntarinze kubatesha akanya rero nashaka mushyanahe Ngabo mutubwire muri ko murategura edition ya gatandatu ka Festicab igira inshuro gatandatu mu Burundi mbega murashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ico Festicab bivuga
ego na kwa kubuta mbere na mbere ko nitwa Ngabo Leonce ama ino bakabanzi kuko natanguje isabukuru rya mareresi nyene tubyitino ari isabukuru rya masinema yo mu Burundi twatanguye ya mbere mu 2009 ama ikaba ari isabukuru tugira buri mwaka n'ukuvuga ko muri uyu mwaka ari isabukuru rigira gatandatu aho tubigejeje rero novuga yuko biteye imbere gose kuko rizoba mu kwezi kwa ruhuhuma ariko kwa gatandatu kuva itariki 13 gushika itariki 20 bikazobera ngaha
mutwibutse Festicab icyo kivuga
Festicab mu mfunyafunyo y'igifaransa ni festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi uba Festicab ni mfunyafunyo y'icyo mbeje kubabwira
muravuze ko bizoba ku itariki ya 13 gushaka 17 ukwezi kwa gatandatu mbega abazo kwitaba iyo sabukuru ni bande
nabanje gukosora gatoyi ni kuva itariki 13 gushika itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu abo dutumira cyane cyane n'abanyafurika bo mu mpinga zose ari abasanzwe baba muri Afurika cyangwa basanzwe bari hanze ya Afurika hanyuma n'abanyamahanga abandi bashobora kuba ari n'abazungu bakoze sinema mugabo ikaba ari sinema yerekeye novuga nk'intumbero y'iby'abanyafurika bose turabakira kuko icyo dushyira imbere cyane cyane ni ingorane cyangwa inyigisho cyangwa imigambi yerekeye Afurika rero muri icyo gihe twebwe twise novuga ibihimba bitatu by'ihiganwa igice cya mbere cy'ihiganwa kiraba abarundi bonyine hanyuma hakaba igice cya kabiri twatanguje uyu mwaka igice cy'ihiganwa cy'abasanzwe bari muri rya shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko rimwe bita African Community community ama gice cya gatatu cy'iganwa nicyo twita competition international aho rero dushyira abahinga bose bakoze amasinema ari abanyafurika bose cyangwa abo barakoze amasinema yerekeye Afurika bo hanze ari bo baba muri Amerika cyangwa mu Iburaya
ibyo byose bizoba muri ayo magenekerezo mwaduhaye hagati ya 13 na 20 z'ukwezi kwa gatandatu
ibyo cyane byose bizoba muri ayo matariki ya 13 gushika 20 z'ukwa gatandatu hanyuma uko nari ndabwiye ibice by'amahiganwa hari ibindi byiza tukagira novuga nk'ibice byinjiranamwo kuko hari icyo twita amasinema maremare bimwe bita long metrage hari amasinema magufi bita court metrage n'amasinema amwe yikumenyekanisha ibyabaye ari byo twita documentaire rero mu kira gice cy'ihiganwa biba birimwo ibyo bitatu
murashaka kutubwira niba mu banyamahanga haba mu bahinga mu byereke sinema baba mu bihugu biri mu ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko bashobora kuba baramaze kwemera ko bazoba bishyikiye muri iyo sabukuru eka n'abanyamahanga bose bazaba bavuye mu bindi bihugu murashaka kutubwira abamaze kwemeza ko bazokwitaba iyo sabukuru
abo tumaze kukumva bemeye kunyuzamo ni benshi cyane kuko wari isabukuru ry'iwacu rigira gatandatu kandi rimaze kumenyekana rwose nubwo amakuru yose cyane cyane nakunda kwirabira kuri wa muhora wacu we gatatu Festicab Kaburungu org abantu bashaka kubonamwo aho tugeze abamaze kwemera ni benshi cyane turafise usanzwe ajeje gutera kamo abashaka kwandikisha amasinema yabo yitwa Diane Kaneza aramaze kumva ko ariyo benshi bamaze kuyandikisha ari abahinga bo muri Afurika y'Ubuseruko bitwa East African Community cyangwa abandi bahinga amasinema bari muri Afurika cyangwa bari i Burayi icyo bavuga igikuru rero cyabaye gishasha muri umwaka nuko hari icyumvire twari twatanguje mu 2011 cyo kugira bavuga ishyira hamwe ry'abakora amareresi n'amasabukuru bo muri Afurika y'ubuseruko icyo rero ukwezi guheze kwa gatatu twaravuye twese iyo Arusha amatwemerana yuko tuzogira bavuga icyicaro gikuru cy'iryo shyira hamwe kikaba kemewe ko kizoshingwa mu Burundi urumva kuri twebwe yabaye intsinzi ikomeye rwose hanyuma icyo cyicaro tumeza na neza tuzocugura icyese mu gihe tuzatukora turagiriye isabukuru ya gatandatu ya FESICAB uba bahinga bose bazokoranira ngaha kugira ngo inonosore hamwe imigambi n'imigabo y'ibyo tuzokora mu myaka itatu ikurikira umva n'ikintu gikomeye rwose ku Burundi
imbere yuko mpa ijambo abashinganye turi kumwe Jean Paul Rwitanaga na Landry Mugisha nashaka ndakubaze kandi kabazo kerekeye cyane cyane iyo sabukuru ndega ikintu mwibaza ko muzoba mwashoye kurangura aho muzorisozera ku igenekezo rya 2020 y'ukwezi kwa gatandatu ni iki
ibyo tuzo twaranguye ni byinshi cyane urabona kuva tuyitangura ariyo nk'uturusho twama udushimi twama dutanga utwo dushimi rero twaratumye abarundi batari bake bakiri bato ari ingumi cyangwa ari abasore bazidukira rwose urebe buri mwaka turafise amasinema yakozwe n'abarundi murazi yuko kuva kera na rindi iyo bavuze iby'amasinema mu Burundi wamenga turi basinda bibazwa ariko kuva aho dutangura iryo sabukuru ndashaka kubabwira yuko buri mwaka turamwe nk'amasinema ashika 20 ari abajya amagufi cyangwa ajya yerekana ibya kera twita documentaire cyangwa ajya amasinema maremare umva n'ikintu gikomeye rwose ikindi twishimiriza ni uko urabona isinema niyo ikorera abantu hagiye igitangira cyangwa hagiye iri kuyaheza barerekana urutonde rw'abantu bakozemo byerekana iki byerekana yuko turiko turagwiza ubuzi bushasha muri iki gihugu cyacu hanyuma ikindi kizokomera rwose ni uko utwo turahimiriza abasore n'inkumi kubijyamo rwose kuko hari ibintu bishasha biko biragirwa bita migration numerique nimwe bazohindura ingene baraba amateleviziyo kera urero kubera umuhora mushasha bita fibre optique azoshoboka yuko haba imihora myinshi y'amateleviziyo ku buryo bizosaba amasinema menshi urumva kera twaratinya kugira amasinema kuko ntitwabonamo akazi urero akazi kagiye kuboneka kenshi cyane hazo hakoze nyine abantu bafite muvuga ingoga nyinshi azonka akazi n'amafaranga
yego mereka duhere ijambo Jean Paul Rwitanaga hamwe na Landry Mugisha
none ukwama bagira festival buri mwaka uburyo bisaba uburyo bwinshi mwama byiteguriye biraboneka ntibagora icyo nico kibazo mfise ikindi nacyo mbega amasinema akomeye kwa gito hari izindi sinema mwama asohoye mu Burundi ko tutazironka hanze nivyo nari ndashaka kubaza
murakoze cyane ndashaka kwishura bwana Fedi ikibazo cya mbere yamaze ati none gukora isabukumisa uburyo bwinshi none birabahorohera cyangwa iragora ibyo ni byo kuri sabukuru yaro ndiko ndabwira ingere turondera abantu bazozana amasendema tukarondera abantu bazoba bamwe batanga amanota ari bo le mambo du jury kuzana bazoza kwerekana amasinema kubimenyekanisha niyo bita publicité communication ni byinshi cyane bisaba uburyo icyo no kumenyesha ni uko isabukuru ya mbere mu 2009 twakoresheje hafi imiliyoni 35 icyo gihe novuga ari nk'amadolari yababa 2025 uyu munsi kuva novuga kuva mwaka uheze gushika n'ubu utegereje novuga hafi amafaranga imiliyoni 200 ni ukuvuga yababa amadolari novuga 150 urumva rero ko biko biraduga kuko ibyo dukora biko biba byinshi kandi n'abantu baguma babishaka kubibona ni byinshi gace dusaba uburyo bwinshi nawe bikorera benshi cyane kuko ndi mu cyubahiro gikuru nshaka kugira ngo ndabe ingene bafasha abana abo bakiri bato kubyumva kugira ngo neje bundi bashoboye kubanza bafite ingoga nyinshi bakabona intumbero yaho dushaka kubishikira icyo kubironka rero navyo ni byagoye no urirukanga tukabaza tukabaza muri guverinoma muri leta kwa cyo dufasha tukagenda mu bihugu bishyigikiye no vuga ubucuti n'igihugu cyacu ari abafaransa n'ababirigi ari leta zunze ubumwe za Amerika hari n'ibindi nandi mashyirahamwe usanga ari mpuzamakungu nka bijya bya OIF bya PNUD uba bose yajyamo muri igikuru rero navuga cyadushimishije ni uko hariho navuga amashyirahamwe yo ngagi Burundi icyo cyumvire bagikunze harimo byinshi bagekeje kuva ku isabukuru rya mbere n'ubu tukiri kumwe kandi uwa mbere navuga ni nka Burundi iradushyigikira rwose kuko iraduha hafi igice cya gatanu cy'amafaranga yose dukoresha muri musabo kuri mwimwe urumva rero ndagwana buri mwaka mugabo turaheza tukabikora bigashoboka ikibazo cya kabiri yari kwambaza ati we gongaro tukunze yagize irere rya mbere birere bitagiterengra hari ibindi bakora ibi gonda amaze kuyakora yandi kandi me hashika nkane yose ngaje kuvuga ko nishima rwose kuko n'amasinema tumaze kwerekana ibamarekana muri ya televiziyo ya France bita TV5 Monde n'amasinema yoyo yerekana mu by'akahise cyangwa ibyabaye kandi n'amasinema tubaze kwerekana ngaha uwo wabishaka ari hanze rero asha gutwakura cyangwa twandikira tureza tukamubwira na zironga
jewe ni twalandri mugisha n'amise akabaje kumushinga nawe leo singabo yatubwire ko hazohurira abahinga bo mu by'amarereso muri kano karere ka East Africa mu Burundi kandi yavuze ko bazoba baje kwigira hamwe ingene bushira habona icicaro cyo ku rwego rw'akarere ku bijyanye n'amareresi mbega igihugu cy'u Burundi muri icyo gikorwa kizohungukira iki hanyuma kandi kwibyo nyine mbega abasanzwe bakora amareresi mu Burundi ni akahe karusho bagiye kuhakura kuko umuntu yumviriza twumva umenga ni ikintu kinini ariko rero rimwe nari mugasanga umuntu ariko arabona neza inyungu ahiri n'iyariyo
cyane cyane kuri icyo kibazo nibaza yuko bugeye turonse icyicaro gikuru novuga gihuza nk'ibihugu bicuditse hamwe ubucuti igihugu cyaro cyicaro bujya kiba gifise akarusho kanini kandi bishobora kugira inyungu zikomeye no kuvuga ku banyagihugu cyangwa ku nko kubakiri bato nk'abazogira iby'amasinema icyo cyicaro twacyise no kivuga mu cyongereza East African Film Network ni kuvuga ni ishyira hamwe ry'abahinga bakora iby'amasinema muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko inyungu izohava ni nyinshi cyane urumva ni ukuvuga yuko ibikorwa byose bizoza birakorwa buri mwaka muri aka karere bizoza bizira hano mu Burundi ni ukuvuga mu byumviro nyamukuru ego tuzogira icicaro ngaha mugabo ibikorwa tuzoza turabi turabikurakuranya mu gihugu cyacu cyose mugabo urumva bizoba bivuye ngaha i Burundi hanyuma kubera ko bivuye ngaha i Burundi urumva tuzoca turonga abantu benshi babikoramwo n'abakiri bato bakacabona yuko hari ikintu kigiye gutsimbataza icyo gikorwa basanzwe barimwo ama tumendere n'uburyo bwinshi bwo kugira ngo duhimirize abo bakiri bato kuzobikora n'ababyeyi bimwe tubiko biraza bita migration numérique n'ikindi bizosaba yuko tugira amasinema menshi kuko nitutayakora ngo niyabo uzosanga muri Afurika twe turi amasinema menshi yo hanze y'abazungu cyangwa abahindi cyangwa abashinwa twe tudafite iwacu uva ko n'ikindi gikomeye kizotuma duhimiriza abakiri bato kujyamo cyane
Fredi gabo nakumbise neza je kuvyeke iyo festival mugirisha mujya mu kuri stade mujya muri salle abantu barashaka kuza birazimvye umukedara roka amasaha y'ibishomere byo kwinjira ngo tujya kuraba ndashaka kumbwire nyene bisa ko ari akagwi k'abantu gusa bashaka kubiraba canke umuntu yataye ubushomere amaze imyaka kwashaka kuronka umwanya wo kuza kubira ko benshi bo bashaka kubimenya mugabo gasaba bisa uburyo bwishe ko bigira
Ndetse gukurikirira mu bice bibiri igice cya mbere nicyo tukora mu kwezi kwa gatandatu mu bisanzwe tubikorera novuga mu masale mu nyubakwa ari ibigo bisanzwe bibyerekana ibintu by'akaranga cyangwa ibimco kama novuga nka i Bujumbura dufise nk'ikigo cy'imco kama kimwe cyitwa Faransa bita Institut Francais du Burundi hariyo ikigo kiri Centre Jeune Kamenge mu Kamenge hariho ikigo kiri muri universite bita Selab hariho sale twara dukoresha yitwa Sinai Kamera Kera hanyuma rero akaba ni hoteli itwakira abashyitsi naye tureza tukaza turerekana ayo ma cinema ariko rero kubera yuko tuziko na ruguru babikeneye twarateye ama province atatu kugira ngo tugenze turabe ingene bo byivyine bo bikunda cyane gushika umunsi wose ngozi kuri investing ngozi igitegano italien française no mu rurigi ahantu bita kuri cinema des anges abantu bazi bita kwa magisha lom kicyo ngije cyambe mugamo muki rero icyo twatangwe ni kintu bita cinema mobile nyuma mubibuka kera abantu bari ruguru basha kubona abazungu baratembereza ama cinema za barayerekana ku maparuwasi twebwe tuje tugafata ama cinema yabaye meza ya mbere y'abarundi tugaca cyerekana ama province umunani ayo rero cyerekana mu bibuga by'umupira ari bya football bya basketball tukavyerekana hanze nukuri kose twasanze ibyo bintu babinyoteye cyane ko haranze abantu bashika isinzi hafi 300 kukira buri kibuga tugiyemo
ja kandi kabazo ofise nuko festival buri mwaka ibifite igihangange mu by'amareresi ayihagararira akongera akaba mbere nk'umuvugizi wayo ku rwego mpuzamakungu muri uwo mwaka hakaba kandi n'ibindi basigaye bagira byo guha icivugo cy'umwaka cya festival sinzi icyo bitubwira ko kubijyanye n'uno mwaka kugira ngo tumenye icivugo kihari n'intumbero yacu eka mbere tumenye n'ubusanzwe azohagararira ino sabukuru narijya ibyo bibiri byose biba ari ibintu nyamukuru kuko yerekana umurongo wafashwe n'ingene isabukuru itegekanya gushikira abantu
murakoze gutyo kibazo Landry ego nivyo buri mwaka isabukuru turaheza tugatora umupfasoni ayihagarikira uwo mupfasoni atamira rimwe twita mu gifaransa marene niwe yagarikira akaba porte parole niwe azano makuru kubakazarabaza ibibazo bimwe bimwe hama tukarondera ngo mu bantu basanzwe ari muri icyo gikorwa cy'amasinema uyu mwaka rero twatoye Marie Dunaire Marie Dunaire akaba ari wa mufasoni mu Faransa kazi yakinye niyo resi rya mbere y'u Burundi mu rya Gito Lengra urumva ku cyumvyo cyanje kwa kugira ngo aho tugeze babone nk'umuntu wa kera kinyo misinema ya mbere azoze atuganirire nuvuga n'ingene yabibayemo n'ingene yoshora kugira ngo aduhe ingoga n'inguvu cyane cyane kwa kibato ingene bahimiriza kugira ngo tugire amarelesi menshi azamenyekane hanze hanyuma itaka yavuze ati hari ikivugo twama dutora buri mwaka uyu mwaka twatoye sinema e demokrasi ni ukuvuga isinema n'imvaro rusange kubera iki kubera yuko murazi yuko murakurikirana amakuru muri minsi hari ibintu twimirije by'amatora azoba mwaka uza twashatse yuko abantu bumva yuko mu sinema si ikintu gusa cy'ukuratira ibyinshi cy'ukuryoherwa gusa mugabo ni ikintu ubu basigaye bakoresha no mu nyigisho cyangwa kumenyekana iki kintu imigambi cyangwa gutanga uburyo kugira ngo abantu bashobore guhura bahanahana ibyumviro ari ku ngorane ari ku migambi z'igihugu twebere n'icyo gituma twatoye umwaka nyuma e demokrasi
tugarutse mu nshingano y'ingabo tukavuga ku byerekeye uruhara n'abahinga banonose vy'amasinema mpuzamakungu bazogira itumiwe hariho umunyakenya yabakirangiranwa mu minsi iheze aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaronka sinema yakinye ikaronka n'agashimwe gakomeye cyane rwose muri Academy Awards umudama akaba yitwa Lupita Nyong'o nashaka ndabaze niba aho ayo makuru asohokeye niba abarundi bafise ubuhinga mu gukora amasinema bo babara byaratumye batinyuka bakabona ko nabo nyine bashobora gushika kure aho buhiganwa mu mahiganwa mpuzamakungu no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane muri iyo higanwa rikomeye cyane rwose Academy Awards rizwi ryo muri Amerika
ego icyo bavuga nuko ige Nyong'o yaronka bavuga ko gashimwa gashika nawe muri Academy Awards no abarundi baragize n'ama emission menshi baramenyeje makuru baba ntabwo tuko tuvuga na balandi barabizi baranyenyeje makuru hama twebwe kubi wacu baraje baranambaza icyo tuvyumvira ko uba twarishimye gose cyo vuga ngo nukubera ibintu by'amacya kubiri oya buje yibonye umuntu wanyu cyangwa iwawe cyangwa umushaguhuza ibi ahantu ukabona ko yateye imbere ucumenga nawe muri kumwe wateye imbere ibyo rero byadushimije gose cyane cyane ngaha i Burundi ubu ariyo murwi wita itulive wagize uruhara kugira ngo uhimirize aba bakiri bato cyane aba bafasoni nge ni boja kugoza barakina urazi kera mu Burundi bawo ni umuntu akina cyangwa aririmba bavuga ngo uyo agiye kumurotsi cyangwa mu kijuju ariko mu Burundi biko birahinduka nicyo kitunezeza gose umwana ari abavye benshi bazagudusati imutwigishiza abana bacu baze babijemo nawe kandi ukana uko tugira amasinema baratwakura akaduhamagara ati none nabi wacu mu batwigishije abakiri bato ugasanga n'abakiri muri primaire ubu rero Nyongo yaratanze akaruhuko keza n'inguvu nyinshi washaka kwijukira iby'amasinema ngaho i Burundi
ngabo nukuri je ndashimye ndatangaye cyane rwose ubwo ibyo bintu ko mu Burundi twe turi hanze twaba tuvide by'intama by'ingorane mugabo nukuri nk'aho ibyo biranejeje urumva abantu barabyipfuza arabikunda icyo nashaka kubaza ni utuntu tubiri dutoyi ku byerekeye Edouard Docteur nk'agasinema kuko urumva nk'iyo ubigize eske ibyo iyo murabikurikirana leta irabibafashamo
ya ibeni joma icyo navuga urabona hari ibintu je nagiye mu byinshi bose niwe ndakwigaruka koko kera nige natangura kuririmba ntitwari tumerewe neza ko no mu mashuri wasanga twina amanota ngo turutire birose ariko nibaza uko imyaka igenda niko abantu babona ko ibintu bihinduka ahubwo navye byinshi basigaye babyumva yuko bifasha n'umwana kwiyumvira guhura n'abandi kuko ibikorwa nk'ibi ngabyo bita bya sport murakura n'abandi mukingira mukamenyana mukagira imigambi hamwe mugatsimbataza nk'ibintu bimwe byogira akamaro igihugu ibyo rero kuyituraba nibaza ko isinema yofasha byinshi byinshi cyane kuko urabona urashaka kureba nk'isinema ukarongene utwenga mubwa ugakuramo n'inyigisho abantu bagaheza bagaharira bakagira icyo bakuyemo
Landry
ebe mejo kandi kabazo narise ndamubaza nuko murabona mu Burundi nta shure rya sinema riraboneka maze tukaba twifuza gukora amareresi meza ashobora kuja mu mahanga agahiganwa nabaza utubazo tubiri mbega aho bahari amareresi ya hano i Burundi uretse ko yaba yarahawe ubushimwe hano muri festikabe yavuye mu bushimwe bwa festikabe akaronka ubundi bushimwe mu mahanga mbere agatangaza abantu hariya hanyuma akandi kabazo ka kabiri mbega aho bahakugwa iki mu gihe cya festikabe cyangwa na festikabe kugira ngo abasanzwe bari mu gisata cy'amareresi baronswe ubumenyi kugira ngo icyo bakoze kumbure muri uno mwaka mu mwaka uza icyo bazokora gisumba icyo bakoze muri uno mwaka bivanye n'ubumenyi bagiye barahabwa mu gihe cy'ibyo sabukuru mbega aho hari ibikorwa byo kongereza ubumenyi bitunganywa haruhande yo kuraba amareresi yakozwe n'ibindi by'ibirori murakoze
okay ngira maze nishyure Jean Paul Kare kuko ari ikintu yambajije nishyuye ni by'amadroit d'auteur ari ikintu mu Burundi giheruka gushinga hafi imyaka nk'itatu bita OBDA Office Burundais du droit d'auteur. Mais si nous comment il va chercher la leta, quand on kivez du fâché que nous avons droit d'auteur. Muga matwa sumira, yararo uburyo bukwiriye kugira ngo ukwere ubishe gukora yeneye ku buryo butomoye. Ibyo rero turacyarwanira twese yaragira amareresi, yaragira amasinema kuko suba gusanga barashize urwego hanyuma rubakicara tukeneye ko rutangwa rugakora koko tukabona ko ari cyo bitumariye rumariye abo bose babahinga bakagira nako yuko nakarusho kavuye mu cyuya bakoreye hanyuma ikibazo cya Landry kiraba ibintu by'ishure ngo tunonosore ubumenyi ego koko kushika umunsi kiraronga ishure ry'amasinema nicyo gituma twebwe tumaze kubona yuko ari ibintu kene rwose kirasabukuru icyo tugerageza no kugira nubwo nk'inyigisho ngufi ngufi zimara nk'indwi imwe cyangwa zibiri tugatuma ko abahinga bo hanze bakaza kwigisha abo bakiri bato kandi tubamaze kubona nari bigufi biragira akamaro kuko ababivuyemo usanga bahejeje bafite umugambi n'isabukuru ikurikira ugasanga bagize agafini ariko icyo dukeneye koko ni ishuri ryemewe ishuri rishobora gutanga inyigisho ngo ujya kwa universite cyangwa faculte bashobora kwiga nk'imyaka ibiri itatu ngo mu bindi bihugu byateye imbere ibyo rero muri minsi turi mu bintu turiko turakora turacaharira n'abandi dufashanije hariyo nk'ishyiramunga mu bindi yitwa coproduct hariyo collectif de producteurs pour le développement du cinéma de l'audiovisuel du Burundi ni ishyirahamwe rishashe ryamaze imyaka itatu mugabo bariko barafashwa mu buryo n'ibindi shyirahamwe riri mu bihugu byitwa Afrikaria tumaze kuraba yuko bizoshoka vuba karimene twoshinga ishure nga mu Burundi rikazo dufasha ku cyagata turi rw'ubushimwe hariho ego amafilme amwe amwe yarose ubushimwe nga no hanze yarose ubushimwe iya mbere no vuga ni yitwa nya Edi Munyaneza yari yansaga ashimwe nga hanyuma ashite muri Fespaco ajya muri Wagadugu ararongaga ashimwe kubyo bamwerekanye muri Burkina Faso hose gushika naba mutuma ko no mu nibura mwerekana mu ahantu henshi ikindi novuga nuko akandi gashimini nkayo masinema twe tugerageza dukurikije aho tugeze tukabafasha kugira ngo ashobore gushikira ama televiziyo y'Iburaya cyangwa iyo muri Amerika kugira ngo bamenyekane gose urumva biko birabaha uburyo anovugwa nyuma biheruka n'uwitwa Joseph Ndayisenga yagize film iryoshye cyane yerekana abarundi bagiye mahanga bahunze ama bakagira ingorane zikwiye ngo bamenyere bahimenyereze gushika nawo azaba bajya amafaranga ngo bazobaronga ibipapuro gushika nawo basubira inyuma kumva ngiye sinema yatanze inyigisho niyo bayiwambika ya mbere uwo irikwira zitembera novuga ngo ku isi yose
ngabo nukuri ntacyo novuga numva ryohewe cyane rwose akantu gusa nobaza muri ibyo bintu rero yo mukire nka materiere yo kugira ibintu murabaze gusaba leta bakure ko nka droit d'entrée ibintu bindi ko nibaza yuko mu bisaba kugira ibyo bintu mukabisigura bakabyumva
murakoze cyane Jean Paul kuri icyo no kwishyura nuko mu by'ukuri tuko turagerageza kuko iyo dukora byose tugeza kwikora na leta cyangwa imigambi dufise n'ibyo tuzoshikiriza ko sinzi ko nakubita gato y'umwaka uheze umukuru w'igihugu yarandiye iteka arama n'ikidari cy'umwaka kakubera ibikorwa dukora mu bya sinema ibyo byari amahingoga yo kubandanya bigahe n'ingoga nabo bakiri batugira ngo tubandanye hanyuma kuri icyo bavuga kandi nakubwiye yuko tuko tugiye gushinga ikigo kirabibya abakozi abahinga b'amafilime muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko ibyo rero nibyo bizodufasha kugira ngo turabe imigambi myiza inonosoye izodufasha twese kugira nuvuga uburenganzira butanyuke bwo kuzana ibyuma cyangwa kuronga inyigisho zinonosoye kugira ngo duteze imbere icyo gice cy'amarerezi
akabazo ka nyuma jewe hariho ibintu nigeze kumva by'uko hoba hariho akajya kugurisha amarerezi y'amarundi mu mahanga biciye ku buhingangurukana bumenyi mbere ngo umushinga nahe Leonce Ngabo akaba ari nawe yoba aserukira iryo shyirahamwe mu karere ka Afurika sinzi ko hari icyo yobitubwira ko
ndashimye icyo kibazo icyo novuga nuko ikote turashima ibikorwa nyine biko biragenda kandi ndazi intambwe dushyitse ko n'abarundi aho tuko turashika ko nibaza ko ari intambwe nini ego cyane mushinga nahe Leonce nabivuze baheruka kungena kugira ngo nserukire ibyo byo kwerekana amarerezi tubicishije mu buhingangurukana bumenyi aribyo bita site internet ibyo n'ibintu twavuganye n'ishyamwe ryitwa Udala Media bisanzwe bifite icyicaro mu Bwongereza hanyuma nibaza ko kuri twebwe ari ikintu gikomeye rwose kandi kizogira akamaro rwose abarundi kuko abarundi nivuga n'abanyafurika ko icyo bandumye ni kubaserukira no muri Afurika kubera murazi yuko twe turakora amarerezi y'amasinema mugabo ugasanga Iburaya cyangwa muri za Amerika zijya zunze ubumwe za Canada ntidufite ikibanza ntibazigura kubera yuko sinzi igituma hari abwiza ko hari ingorane abyo usanga ariyo bikurikije n'amapolitike y'ibyo bihugu ubu rero hamaze kuza bijya bita ubuhingangurukana bumenye ari byo site internet abantu benshi bashobora gucamwo bakarondera ari filime bakeneye y'Uburundi yo muri Kenya yo mu Rwanda hama bakayigura bagashaka kuyigura n'amafaranga make ashatse kuyiraba mbere ukumbure bagiye masinema ugasanga buri shilingi itumye nk'amadolari 20 muganga babiranje ngo kuri iyi uri ubwo buhinga bakariha amadolari abiri gusa kenye igikuru ni uko bica biduha abantu benshi bazoshaka kubiraba hanyuma barahe benshi urumva bizoca bifasha n'abakoze amarereti kuronka kunguko
mushinga nahe Ngabo Leonce ndagushimiye cyane rwose kuri aka kanya watoye kugira ngo ujye amakuru yerekeye iyo sabukuru inshuro igira gatandatu izoba mu kwezi kuza kwa gatandatu turagushimiye nawe mushinga nahe Jean Paul Rwitanaga ku kanya watoye kugira ngo ubaze ibibazo bitomoye turagushimiye nawe Landry Mugisha ku bibazo byiza cyane rwose wabajije mwakoze mwese
akoze
Murakoze cyane.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi b'iradio ijwi y'Amerika mwakoze.